unahuri wa mwanya uchiga mirogi ha jambu wa nyuanyi radio hii shukui ya Amerika. Rahize imisi mikei ildefonse rugema seru kila habaganwa yandiki umunya manga mkuru ishira mwemza makungu. Kujanyi nuruhararuri uruhagararuri morundi mulikigihe. Avuga ko kandi kwa waganwa bakumiwe aliwe wa shoye gusubira gushira hamwe abarundi. Bavuga ko ku ntwaro ya cami abarundi batigeze bacanamwo kandi ko hatigeze haba indyane za moko. Ikiganiro cyacu rero cyo munsi kizaba cerekeye uruhara rw'abaganwa mbega abaganwa bo babaye ubundi bwoko mbega indyane ziri mu moko atatu mu Burundi ntizihagije. Ivyo bibazo byose nivyo tugiye kuyaga na batumire bacu barimwo Aline Ndenzako umuganwa kazi emwiriwe neza Aline.
Eh
muranyumva Aline mwiriwe neza?
Ego mwiriwe muranyumva?
Turakumva. Aho muri murakomeye neza?
Ego namahoro murakomeye namwe.
Namahoro. Turi kumwe kandi na Defense Rugema na wenyine akaba mubwongereza akaba mukuru wishira mwe yabaganwa mwiriwe neza Defense.
Mwiriwe mushinga nawe nkurikije.
Murakomeye.
Ego tu meze neza dushimira Imana.
Ego tu tarinze rero ko batesha kanya reka dutangure kuri wewe mutubwire Defense kubyerekeye cyane cyane ikete mwandikiye umunyamaga mukuru wishira mwe mpuzamakungu iryo kete muri iryo kete musabike.
Ego murakoze kuri ijambo. Icyambere mbanje kubabwira cyo nuko sinserukira abaganwa kandi nashira hamwe y'abaganwa nserukira. Jewe ijambo nashikije umunyamaga mukuru wa ONU nari mushikirije nk'umuganwa ivyo nibintu umuganwa wese ahari afite uburenganzira ni muri iyo ntumbero nabikoze. Hanyuma rero ico namushikirije mugabo nkakimushikiza nzi neza yuko tugisangiye na bene bacu abaganwa kandi n'abandi barundi bose nuko ikibazo c'abaganwa kimaze kuba ikibazo cirengagijwe imyaka 50 giye gukwira murazi yuko ivyo bintu vy'amoko birabaje kubona tubivuga murumva kugira tubivuge nuko hari gituma umbajije rero uti ivyo nabana musavye nibiki ivyo nabana rasavye muri iyo kete ni bintu nari gusaba abatwara igihugu ubwa mbere. Ibyo rero turabona yuko kuva intwaro y'ubwami ihavuye icyo kibazo abatwara igihugu batigeze bacitaho ndetse no kucitaho bamwe baragwanije ingene umuryango waganwa wo kwemezwa nk'abandi kuva ku ntwaro za Repubulika zije hakoreshejwe ingendo y'ugufuta iryo zina. Mugabo rero burya biragure kugira ufute ibintu biri mu mico no mu migenzo y'abarundi.
Musaba ko hoba ubwoko bw'abaganwa?
Ibyo ntidushobora gusaba ubwoko, nta muntu asaba ubwoko. Urumva turiho nk'abarundi, ico nico ca mbere. Ubwoko nta wubusaba. Ahubwo ikintu tubona nuko ubwoko bushigwa imbere. Ibyo rero novuga nti canke mumpa yakanya reka mbanze ndababwire uko ibintu tubibona.
Yego.
Murazi neza yuko imbere yuko haba colonization ivyo bintu vy'ubwoko nta vyari biriho na gato. Imbere yuko ababirigi bashika mu Burundi nta moko yavugwa y'abahutu, abatutsi, abatwa canke abaganwa. Havugwa amoko, havugwa imiryango n'akare ngira mu gabizi baravuga yuko umwami akubaza umuryango atakubaza ubwoko. Ivyo rero kuva colonization itanguye ababirigi nibo babizanye batangura kuza baracamwo ibice abanyagihugu babapima. Murazi yuko hari amafoto yerekana babapima amazuru, babapima uburebure, babapima ibiki. Ivyo bintu n'abazungu babizanye. Ivyo bintu rero ku ntwaro y'ubwami hataraza colonization nta byari biriho na gato. Hanyuma rero buke murazi yuko na administration bahisubiyemo ugasanga rero bararaba batwara murazi yuko hariho abatwara benshi b'abahutu, hari abatwara benshi b'abatutsi mugabo bagenda baragabanya amasheferi.
Mu majambo make Defense bifuza ko intwaro y'abaganwa icami ugaruka
Erega mushinga naye nkundikide ubwambere na mbere y'isintu intwaro y'ubwami sintwaro yo yabaganwa ico no kikubwira intwaro y'ubwami y'abarundi bose ikindi naco no kubwira nuko ivyo zo kuvuga yuko intwaro y'ubwami yugaruka ikintu umuntu yoshira imbere cyane twebwe turaba ku ngorane cyane cyane ziriko zimaze igihe zerekana yuko Burundi bumaze kugwa mu isanganya niko novuga
mu majambo makere no kuvuga ko abagani wagarutse abarundi bosubira kunywana bakaba bakunga umwe nivyo
ukugaruka biri kubiri kugaruka nuko ugomba kubivuga uti hagarutse intwaro y'ubwami amahoro yabonetse canke abaganwa bimijwe ari umuryango kwabo atari abahutu canke abatutsi hanyuma nabo bakaja mu biganiro bironderera amahoro igihugu mugabo bakagumana iryo zina ryabo ry'abaganwa ivyo navyo nyene bizogira ico bimaze kuko abaganwa birazwi neza kuva kera bamye abahuza bamye umuntu wese afite ingorane yagana ku muganwa n'iryo zina ngo niho byavuye kugana ku muganwa rero ivyo twe twibaza yuko imbere yuko izo ntwaro z'ubwami twovuga ngo ziragarutse niba banze bemere ko abaganwa bariho bariho kandi atabatutsi kandi atarabahutsu ikintu nama mvuga
imbere yuko duhe ijambo
uko ibintu bigenda biragenda umuganwa uno munsi abaye ministre canke abaye mushinga amateka canke abaye ambassadeur kugira yinjire muri izo nzego yemera kwitwa umututsi canke umuhutu
imbere yuko dusozera imbere yuko duha ijambo arirendereza ko umushinga na defense nashaka mu majambo make cyane rwose utubwire ikintu mwasavye ico kibazo ntwacishwe ikintu mwasavye umunyamagambo mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu
twebwe ico twamusavye murazi yuko ku isi yose ahantu ico bita inkehwa les minorités zifise mu mategeko ikiremwa muntu bategezwa kubakingira twebwe rero twishyira muri ubwo rwego rw'uko turi inkehwa mu Burundi twibagirwa kandi tukibagirwa by'agashinyaguro kuko benshi barabizi yuko abaganwa atarabo dushanda abatutsi icyo twamwandikiye rero ni iki tuvuga tuti twebwe ngaha icyo kibazo kimaze imyaka turatanga n'uburorero bwerekana yuko abaganwa bamye ari ukwabo muri turamuha n'uburorero mu 61 igihe haba amatora baravuga ati abashinga amateka babaganwa babahutu babatutsi babatwa gushika muri parlement yo ku mwami imbere yuko batembagaza intwaro y'ubwami baravuga yuko hari abahutu bangana gutya hari abaganwa bangana gutya abatutsi bangana gutya ivyo rero ivyo niko twabimusiguriye turavuga tuti mwebwe nimwe mujejwe gukingira inkehwa nimurabe ingene ico kibazo mwo kivugana n'abatwara Burundi hanyuma kikava mu nzira
egome reka duhe ijambo Aline ndenza ko nawe nyene umuganwa kazi ibintu bishikirijwe n'umushinga ntahe defense rugema mu bivuga ko iki abaganwa bagarutse niho amahoro mu Burundi yaboneka Aline
ndamuramutse defense iki cyambereje amahoro neza
meza
yego icyo nuba numvise neza nagumye numva avuga ikintu cyo gukumirwa ariko jewe icyumviro mfite ni ukuvuga yuko ubwami ufite ngo ubwami tugenda dutera imbere i Burundi harabaye ubwami ikintu gikuru cabaye ahubwo nibaza ko ari ugushaka kwibagiza kahise k'abarundi turinda kwibutsa kahise k'abarundi katumenye ko abarundi bumvikana ibintu by'amoko bitarahaba jewe naho wavuze ngo ndumuganwa kazi urazi ndi umwuzukuru wa mwambutsa mugabo niyumva ko ndi umurundi kazi nta n'umunsi wa rimwe n'ukuri nzokunda ngo ndumuganwa kazi ngo ndatandukanye n'abandi naho ntandukaniye n'abandi ndi umurundi kazi nibaza yuko kuvuga ngo warakumiwe wakumiwe nk'umurundi nk'uko abandi barundi benshi bakumirwa kandi ari abatutsi cyangwa abahutu bitwa ko bari muri izo nzego icyo rero nibaza uno munsi tugeze ko aho tugenda dutera imbere turwanira ko umurundi wese yo kumvirirwa ufite icyo ashaka kuzanira igihugu akagitanga ntarinda kuba umuhutu cyangwa umututsi aze ka Murundi kuko azokorera abarundi ntazoheza ngo akorere ubwoko bumwe cyangwa ngo umuryango umwe nicyo kintu twenda kumva ko ubu twarateye imbere ibintu byarahindutse mugabo ntitwibagire kwigisha abana kahise ku Burundi kuko nicyo kizotuma igihugu cyacu kirama
ariko Alida hariho abantu benshi n'abantu benshi batarabagana bavuga ko imbere intwaro za Republika imbere yuko ubutegetsi buja mu bandi bantu b'abasirikare b'abasivile ku ntwaro y'umwami abarundi ikibazo cy'amoko kitabwa cyane rwose ivyo bintu sivyo
ego ni byo kuri kandi cyane cyane twigishije ako kahise kumwe twobibona mugabo icari gikomeye naho icuge hari ku bwami mugabo umwami yiga gukunda barundi nuno munsi umurundi wese azoza kunda barundi yo byiga si ibintu umuntu avukana mu maraso nico je nibaza kidashoboka nuvuka ufise umutima wo gukunda abantu bose birigishwa ukabyumva hama abantu bagushimye bakakutora kuko niyo ntwaro tugezemo ya demokrasi umuntu wese azoza akunda abarundi bose iyo bava bakagera tuzoshaka tumwite umwami mugabo nico gikomeye muga ntarinda kuba azobavuka ngo nga muri uyu muryango canke muri ubu bwoko aho niho honyene mbona twumva numva tutwaba duhuri ivyo navyo kuguma dusaba ngo gukumirwa umuryango wese kuko yavuze ngo umuryango imiryango ni myinshi mu Burundi naho ejo bazoshamwa abaganwa hirya ejo hazunzamwa abandi ivyo imiryango nta miryango yose izotwara
ego Amerika turafite abanywanyi radio ijwi rya Amerika ariko imbere yaho nashaka mpe akanya gatoye cyane rwose il defense agicyo yishyuye ku bintu muvuze ko byumvikana ko mu Burundi abakumirwa gusa tarabaganwa hariho n'abatwavuga ko bakumirwa hariho n'abatutsi bakumirwa eka hariho n'abahutu bakumirwa il defense ivyo mubivuze ko iki
murakoze cyane ikintu no baza ndafite nk'utubazo dutatu no baza aline ngaho urabona icambere ndazi kuri umwuzukuru wa mwambutsa mugabo umutama kuvyara sinzi uramba bari yasinzi kwa mu bwoko bwiwe urazumba kuko turazi yuko umuntu aturana ubwoko bwa se izo zose ico rero naho tokinyishura ntaco ama muvye kahise navyo weje vuye ngo akahise twokurikiza kahise ku Burundi akahise murazi neza ko kandiswe nabi kandi ejo bundi mu bihumbi bibiri bavuze yuko aho kahise kusubirwamo izo ni ibintu biboneka kuko abakuye intwaro y'ubwami baragerageje kuvugana n'ikinyuma akahise uko katari ibyo rero harimo iryo kumirwa ry'abaganwa urumva rero nta kuntu uvuga kahise ngo wirengagize ivyo abaganwa uti ingene ubwami bwogaruka canke imiryango yotwara ivyo byose birafite imigenzo y'ikirundi yabyo umwami afite hava ntashobora kuva ahari ho hose ivyo rero jewe nkuko namye ndabikubwira nkuko n'abakira bayivuga umwami ntiyagiye ubwoko ivyo nibisanzwe
ego mereka reka tugomba gushimira turakugaruka ko mukanya
ko tubivuga kuko zarashizwe imbere twaraguye mu mutego abarundi twaraguye mu mutego turemera turashimangira ku bwoko kandi atari byo twakoteza gukoresha
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose cyo bwoko
abarundi aho kujayo ari nk'abarundi bagiye ari abahutu n'abatutsi icyo ni cyo kintu kibabaje cyane kubona Arusha yagiye kumvikanamo abahutu n'abatutsi
icyo ni kibazo gihambaye reka ariko defense imbere yuko duhi ijambo aline turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika defense reka tubanze tuhe ijambo abari kora twumviriza nabo nyene bafise ivyimviro bashikiriza canke ibibazo Moise ijambo ringwawe muri beneza urafise icyimviro ikibazo Moise
ndabere uraga ko mu Burundi n'iza moko nakabishinde cyane kuberako kuva kera twarumva ibyo abaganwa kenshi nk'abagiye amashuri basanga urwoko abaganwa ari ubwoko bw'abatutsi gusa ari ukwirinarwa cyane nicyo gituma rero nk'ubu ashaka kugaruka n'ibyo abaganwa abariko adusubiza muri kahise kandi abenshi baramaze kwibagirwa ibya kahise rero igikuru mu Burundi mbaye dufite iz'amoko iz'abaganwa n'iz'abatutsi n'iz'abatutsi ahubwo ingorane ni ikibazo cy'ubutegetsi bubi cy'ubutungane atabariho mu gihugu
Moise ndumva ko muhuje na n'umwe mu batubiri aline neza akavuga ko ikibazo atari ico cy'amoko kibazo ari ubutegetsi bubi nashaka umushyira na defense agire icyo yishyuye kuri icyo kintu uvuze mu kanya gato defense amasegonda 30
murikije nababwiye ingene bukebuke icyo kibazo cy'amoko cyagiye kiraza narabwiye yuko cyazanywe n'abadukoronije ababiriyi nibo bakishije imbere cyane cyane hanyuma igihe hava intwaro y'ubwami murazi neza yuko habaye ukugwanira ubutegetsi bw'akagwi kamwe k'abahutu n'akagwi kamwe k'abatutsi hama harava niho n'ingwano y'amoko yatangura muri buki byo gusa ibusangana 65 ivyo rero twebwe nitwoja ngango ngo twihuma amaso ngo tuvuge ngo ngo ivy'ubwoko nta biriho mu Burundi ivy'ubwoko biriho ni turi kuzirengagiza abagize amarebellion bose bagenda bavuga ati tugiye guhabuza ubwoko ivyo bintu niko byagiye biramera ubu rero nitwoja ngaho ngo twihuma amaso ngo tuvuge ngo ngo vyamoko nitwobivuga ngo nitwogira gute
kuba kujya kuba amasezerano yarusha yashimikiye ku moko ku bwanyu byabaye amakosa
urumva byabaye amakosa cyane kuko ico gihe umenga bafatiye kuba abahutu n'abatutsi bashamiraniye bavuga ati mwebwe nimuze twumvikane muze mwumvikane icambere cyoco ico navuga ni yababaganwa batakumiriwe bagashigwa mu biganiro nk'abandi nibyo byo kujarushangira ntibyari bikenewe iyo haboneka abashinga ntawe b'abahutu b'abatutsi babatwa n'abaganwa bakicara hamwe tereka twicarira ikibazo cacu batiri waraja kuronderera izo ayo masezerano hakujya y'u Burundi bahagarikiwe n'abanyamahanga jewe mbona yuko ivyo bintu byari gushoboka mugabo rero kibabaje nuko abarundi ayivyo biganiro bita ngo nivyo abarundi bose byagizwe n'abahutu n'abatutsi
aline namwe niko mubona icyo kibazo
ndavuga nti nabo bahutu n'abatutsi bari muri ivyo biganiro bonyene bari kwiyumvira bati mbega ubwo niko ahatwicaye ngahatwakwiye nta bantu bo babuze muri twebwe
yego me i defense twumvise icimvire cawe reka tubaze na aline imbere yo kutuja ku wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika aline uko namwe niko mubibona kubyerekeye amasezerano yarusha
kubyerekeye amasezerano yarusha i defense n'yababwibuka neza ndibuka ko harimo ababuri mu mugambwe bita abamicanga abaganwa yari Hitimana Matias
ndonguka kwari ko bari Hitimana Matias uramba uri zarine sumuganwa kandi nta mugambwe
oya reka kunshiramo
ibyo nibyo dushaka muri
the force washobora kurindira gatoyi akabanza agaheza
yego murakoze
yego urumva yaragiye kandi nibo yavugira abaganwa ikindi nacu reka nce ntangura mbere ndamwishure kuko iki kibazo nca ndacishwa ibibazo yambajije ndaheza ndamwishura ikibazo cya mbere yambajije yambariye ngo ubwoko ngo bwa data nirumva bimwe namwe ndakubwira ibyo byo kuvuga ngo tuzaramo uko tuzoguma dukumira ubu navuze ko ndumutse kwambutsa acarankumira ngo sinkibaye umugano ngo kubera ubwoko bwa data nta nubwo nomenya nta n'icyo ndinda kuvuga kuko nashaka kwerekana gusa tuzoguma dukumira na tujye turarondera amoko kuko arahera ibi ubu siho tugeze mugaba aho duhurije naho ize fosikini yavuze gikomeye ni kahise kuri kahise sinigeze mvuga ngo bavuge kahise k'imyaka 20 navuze kahise bagumye bahisha abarundi bafuta kuva babiri abakurikiye gutwara naho baca bagira ko umwe wese agenda atanga kahise nk'uko byo mufasha we kugira gume ku ntwaro abaterera barashobora guterera bakavuga kahise ku Burundi jewe sinavuze aho bageza ari imyaka 100 ari imyaka 500 muratwo mu byo twiga bahora tugiye barashikana no ku myaka 500 bakurikira abami baje Burundi ibyo aho turahahuriza kahise k'i Burundi kaenda kwigishwa uko kameze ataco bakuyemo hama kandi kahiswe ntikazokwandikwa n'abatwara karinda kwandikwa n'ababyigiye bazi ngene bagira ubushakashatsi bakamenya iyo bagenda gukura ibintu byabaye atari ko bashatse bimera cyangwa uko abantu babivuze barahuza bagaheza bakavuga ukuri ingene byagenze ibyo birakomeye cyane ikindi yavuze cya gatatu tebyegereye ibyo byerekeye ngo imigenzo ngo mu Kirundi ngo biraze ko imigenzo irahaba mugabo nitwibagira ko twatsinda imbere aho tugeze uno munsi tuhageze muri ico bita demokrasi byo gutora hataba imigambwe uwo muganwa niyaba yumva ashaka kuja mu muganwa agaterera gutwara akunda u Burundi nta kintu na kimwe kizomu nibaza kimukumira kiretse kuno munsi atabakumiriyeho ariko igihe turi muri demokrasi by'ukuri ashatse aragenda akagira umugambwe muganwa azocahitana uwo bavukana ngo biyumvira kimwe cyangwa ngo uturuka kwa mwene wabo nase sibyo ubu n'umuntu yihagarara akakazana ibyiyumviro iwe no gushaka kwiwe akaza gufasha igihugu ndakuja twese hamwe imijango yose
iko tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi iradio ijwi rya Amerika Ibrahim mwibedeza
amahoro
murafite cyimviro ikibazo turiko tuvuga ku ruhara rw'abaganwa umuntu wa mu Burundi
ariko nagira mbaza abaganwa
yego
nde kwivyamoko byaje biri ku intwaro yabo bakoze iki kugira ngo ivyamoko ntibitsimbatare mu Burundi
deka dutangwe kumushiga ntahe defense
mushinga na Ibrahim urakoze kwisho kibazo ariko nibaza yuko ngira utwa wakurikiranye kiganiro ngene cyatanwe twe twavuza ahubwo tuti kuntwa y'ubwami ibyo bintu by'amoko ntibyari bishimikiwe ko cyane byagiye gushimikirwa ko cyane ari uko intwaro za Repubulika zije ibyo rero nibaza yuko mwobanza mukara abaneza yuko mutihenze kwisho kibazo
Aline murafite icyo muvuga
ego icyo kibazo abacyuje kirakomeye cyane avuga ati abaganwa mwakoze iki kugira ibintu by'amoko ntibihabe ndasubiye ndagarutse yaba batubwira ibyabaye akahise ya kwa gasore igihe yari kiratsindira independent ibizomenyekana bizomenyekana ko kwa gasore yishwe kubera ico nyene kubera kwa gasore yari umuganwa akaba yanka amacakubiri igihe bamwica bari bazi gituma bamwisha naho wavuze ngo byatangwe kuri Repubulika kwa gasore yishwe imbere ya Repubulika rero tubanze tugende tuzorondera igituma kwa gasore yishwe hama tuzoheza tubone neza ibyo bintu byose by'amoko ingene byaje kandi n'ejo n'ejo bundi ntibizose kudushikira
turafite wundi bunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Fabien muri we neza Fabien muranyumva
yego ndabumva neza
namwe murafite icyumviro mushikiriza ikibazo
yego narimvise icyumviro ariko harimo nakabazo ndavuga none ko bavuga yuko abaganwa ngo hamwe ngo boba ngo ariyo bafite ibintu mungi mu minwe ngo byo hava bikagenda neza je ndibuka yuko abaganwa ari buri buri bashora kuba batwara ku ntwaro ya cyami intwaro ya cyami nayo turazi uko yatwara ntabwo yari intwaro ya demokarasi ubunye twari turi mu ntwaro ya demokarasi aho umuntu wese ashora icyumviro ciwe abantu bakagenda bagahiganwa bakaja ahantu ku rubuga bagahiganwa bakiyitiramwo uwo bashaka mugabo ku ntwaro ya cyami bivanye n'ibyo menga twagiye turasoma mu za histoire baravuga yuko umwami yarakura agasigira umuhungu agasigira umuntu gushika kumuzukuruza none ivyo nivyo bagomba kutugarukamwo oya
ivyo
byarashize byatwaye igihe
i defense
ego nukuri jewe ndumva abantu bakiri batavyumva nukubera ako kahise nyene ku Burundi katigishijwe neza nico gituma batavyumva kandi ntawo batakwishavu mugabo reka ndaguhakara rero ingene ibintu bimeze ku isi ahantu hari intwaro z'ubwami demokrasi irashoboka neza irakora neza ku ntwaro z'ubwami demokrasi si kuvuga ngo ikora ku ntwaro za Repubulika gusa aha nagira ndaguhakara rero ku ntwaro z'ubwami ziri ngahe burayi n'ahandi arizo ntwaro zitsimbatayemo demokrasi kurusha ibindi bihugu ari nazo ntwaro abarundi twirigwa turasaba mwifashanyo ni abarundi bahunza arizo bahungiramwo ni intwaro z'ubwami ahantu ugahukara rero nk'aha mu Bwongereza muri za Norvege muri za Suède muri Denmark hehe ni intwaro z'icami kandi muri izo ntwaro hari demokarasi ikomeye mu Burundi rero twebwe tuvuga tuti kandi ikintu no garuka ko nkababwira bugi intwaro z'ubwami nsuvuga ngo zikitezwa ngo zishigikiwe n'abaganwa gusa hari abaganwa bagwanya intwaro y'ubwami hari abaganwa bagwanije intwaro y'ubwami urabyumva intwaro y'ubwami yari intwaro y'abarundi bose urabyumva ikintu rero ngaha ngomba kukubwira nuko iyo mvuze jewe ndwashinze umuhari uharanira intwaro y'ubwami imishimikiye kwibwirizwa nshingiro aha rero cyo nashaka kubabwira nuko mu Burundi turavye uko ibintu biri harageze yuko izo intwaro yuhinduka muga tukavuga tuti yuhinduka biciye mu referendum abanyagihugu bonyene bakavyitore bakitoreramwo Repubulika canke intwaro ya demokarasi tabambe ya y'ubwami urumva rero tuye tuvuga tuti mu Burundi naho nyene birashoboka ibi bintu byo guha ubasha president wamuha ubasha burengeye mu Burundi harakwiye umwami rakwiye guhanga hanyuma amatora bikabandanya bagatora premier minister akaba ari atwara urabyumva aho rero akagira ikintu kigarura ibintu bimeze nabi urabyumva aho rero niyo twavuga mugabo nagira ndaguha karorero mufatire kuri izi ntwaro zo mu bindi bihugu kandi bujya iyo mvuze intwaro y'ubwami so kuvuga uburyo bwo gutwara ni intwaro ituma abantu bagumana karanga kabo imico yabo nibate
alimendeza koreka
twarataye karanga twarataye imico ubu nitukimenya aho dufatira ugwaruka rwacu kuva kubera gukahise kigishijwe nabi kubera nta nukubaha kukiriho hari ibintu byayangaye mu Burundi
yego reka duhe ijambo turafise umundi munywanyi Aline Fabien mwamuvuga cyo kimwe muvuga rumwe kuri ico kibazo nashaka ampe ijambo umunywanyi wa radio ijwi ry'America Marshal mwiriwe neza
Mauro
murakomeye ikibazo icyumviro
nagomba kubaza iri defense ko avuga ko yandikiye umunyamabanga mukuru wawo ni none yamusabyishye ko numba agomba gushikira ngahe cyagomba ibi
ico kibazo asa n'uwari yagishikirije
mugabo ndashaka kumwishura munca make urambari amushinga naye yewe imurazi ukwizo nanye byamaze kwinjira mu genzo y'ikirundi niyo urumva umuntu yaserutse akavuga baca babaza ati mbega rondera iki jewe mushinga nahe aho uri hose jewe mvugira abarundi mvuga ndondera intererano y'ukurondera amahoro abarundi naho nogumaho mperereye mugabo nkumva Burundi buronsa amahoro aho umutima wo kwerade naco ndondera nditunze ndabayeho nta kindi ndondera n'ukuri
yegome Aline namwe mugira ico muze kuri ico kibazo nyene intwaro icami murabona ko yogaruka mu Burundi nkuko mwavuze intwaro ya demokrasi imaze gusimbatara mu Burundi cyangwa iri gusimbatara
je birangora kumba yuko je mbona tudasubira inyuma ariko numvise ije force rega nawe nyene arahuza n'abandi bose ije force sinomenya ukwangana mugabo ashobora kuba ari nostalgia sinzi ngene bafite mu Kirundi ngene bavuka mu Kirundi kwibuka kahise akabona ngene ibintu byo byari bimeze neza gusumbya ariko ntidushobora mbona witegereje ntidushobora gusubira inyuma mukabo ufite icyiza wese aterera aribyo yakuye mu ntwaro za kera yarazi arabishiraho tukabishira hamwe kugira twese turondere icyo ko turondere n'umunsi n'amahoro turondere ngene twari igihugu tuduteza imbere igihugu kugira umurundi wese aronke uko yoshobora kwibeshaho mugabo ntibitwovuga ngo turashobora gusubira inyuma mbega twohera he twohera gute muri abo bagana twomenya rinde twomenya ntibikunda ubure tugenda dutera imbere twaratanguye iyindi demokrasi twarashize ku itegeko shingiro kuko yabivuze turishigikire tumenye uko twoguma dutera imbere mbwa ntitwogenda dusubira inyuma ako kahise nako bakatwigisha kuko niko kazohora kakatugumiza hamwe twibuke ko twese tuva hamwe izi ngwane twaziciyemo twese tuva hamwe ntawe zasize twese twarababaye mugabo ubu twifuza kugenda dutera imbere ibyiyumviro nabyo sinzi umuntu yaramubajije ngo arondere iki nibaza ko gutanga ibyiyumviro atawobyanga iciyumviro arakizana tukabishyira hamwe tukaraba ico twokuramo kugira dushike kubaka kuri ca gihugu cacaho umuntu wese abaho n'umutima utekanye
muriko murabandanya komereza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Bright muri ngaho
n'amahoro
murafise icyumviro murafise ikibazo mubaza
bijyanye n'ibi cy'abaganwa
yego urangyarutse cyane rwose akanyaka ariko karihuta
ashaka kubabaza
yego
batumiye bose nashaka kubabaza kubera iki akenshi usanga abagana ubwabo bariyemerera yuko bo bafite ubundi bwoko bwabo ngaho mu gihugu ubwabo nariko ndavuga kubera iki abaganwa bo bavuga ko bafite ubundi bwoko bwabo ubwabo atari abatutsi ubwabo abatutsi nabo usanga bavuga uti abaganwa arabo nyine n'abatutsi ubwabo abaganwa babyikuraho ibyo nashaka kubaza abo batumire donc baduhe isiguro nyakuri ibereye yadufe kumenya ibyo ari byo kandi kuri kuravuga umuganwa mututsi nawe akavuga ati umuganwa n'umututsi n'ibintu usanga nyine tudatahura nyine n'ibintu usanga natwe bwo tarabavu usanga nyine bitangana njenyine we n'ushaka gutanguriza ari
yego mereka
n'ushaka ko batumiye bashore kombye
reka dutangure ko yari inendenza ko urashaka gutangisha kuri cyo kibazo
yego urumva kuvukira muri dishite zwe abaganwa hariho bamwe bibaza ngo se gusaba cyitsi nk'abandi icyo ni nk'umuntu wese ko twese tumeze no mubatutsi usanga bamwe bavuga jewe mva ngaho uri akapahari yandi cyo ico kimwe mu bahutu usanga umwe avuga ati urumva jewe naratwaye singana n'uri yari uri ibyo birashika mu bantu mugabo kuri jewe imiryango ihari mu Burundi irahari ndagoye kumva mbwaje n'ibyo abantu bivuge mbwa siko nibaza bimeze ntiwo kwikura mu bandi ngo ningene wewe wiyumva ukuntu umuntu zo hari ababivuga n'abandi batabivuga sinibaza ko abantu bose babibona co kimwe
idefense abaganwa n'abatutsi abaganwa n'abahutu abaganwa bafise ubundi bwoko bw'iruhande
ego nagira ubwa mbere na mbere mbwira abatumire bose ndumva yuko araba no badakuze cyane batoba barabyumvise cyangwa barabibonye babyigishijwe nabi niko nibisanzwe niko byameze urumva rero icyo nashaka kuvuga nuko nishura umushinga ntahe abaganwa abahutu kandi sabatutsi ikivyerekana nuko mu byo twashikije mu nyamanga mukuru banki mune biranditse neza twarashizeho abandi kigitabuka ikiganiro nk'iki nibaza yuko cyari kuduha insuguro itomoye yaba arimo abantu bakuze babizi kandi n'ubu bariho babizi bari ngaho kugabo murabona ntibivugwa hari umushinga nayo yitwa Moroha yanditse ibitabo uwo mushinga ntarashobora kubazi umubajije yo kubwira ati abaganwa ico baricu ubajije mu mushinga naye ni cyayizize nakiriho ubajije ba masomboko pio ari abantu bari ngaho bazi neza ico kibazo abo bantu badukurira nibo bategezwa gutanga insiguro kuri iki kibazo na jewe ngaha mvuga so vuga ngo ndakuze cyane mfite imyaka 53 ariko kubera indero naronse kuva nkiri muto nibyo namenye sinigeze nitwa umuhutu cyangwa umututsi iki kivyerekana nuko nubwo buganwa ushobora kuzira bakakuzira yuko uri umuganwa uri umutari umuhutu cyangwa umututsi ibyo rero si birababaje cyane kubona tuvuga ibintu bya moko mugabo ikintu noshimikira ko nkababwira murabona ingorane zagiye zirahaca z'abahutu n'abatutsi cyane cyane ibyo sinoja ngaho ngo mvuge ngo nije ndiko ndabivuga n'ibintu biriho nituze turabwizanya ukuri izo ngorane nizo zisibije igihugu cacu murabyumva ibyo rero iyo bagiye baravuga abahutu n'abatutsi umwanya wose hari mu wundi muntu akacaza akavuga ngo izo z'ubwoko nitubireke ngo ntabiriho tureke kuvuga ko tabiriho gute kandi ari byo biriko biradutera ingorane muri iki gihe rindira mbese gatoya ibintu biriko birabuga mushinga ntahe federation nkunikize nagira ndababwire ingorane z'Uburundi zihagaze ku bintu bibiri hariho ubwoba umuhutu afitiye umututsi hariho ubwoba umututsi afitiye umuhutu hariho ukutizigirana ibyo bintu nituzi ryari bizohera ibyo bintu n'ukuri nitwicare ngaha tuje hamwe tureke gukumirana umuntu bamuvuge uko ari aje mu biganiro nk'umurundi nk'abandi barundi bose dushaka kuba barundi twese nidushaka gushyira ubwoko imbere mugabo umuntu akumiriwe kubera icarico kubera umuganwa izo bintu ntiboneka neza ibyo rero turabona yuko ari ingorane z'Uburundi turiko turirengagiza tubona yuko abarundi twari dukwiye kwicara hamwe turi abarundi tutagiye kuzera inze ngo tuze kuronderera hanze tudatuma ko ba Museveni n'abanyerere n'abamandera twicare mu Burundi turi abarundi twese atanwa kumiriwe twicare ikibazo cyacu
ico ni kibazo ico ni kibazo gihambaye cyane bose ico ni ali imbere ko mwishure ka tubanze duhe ijambo hari mu nywanyi yatubindiye cyane bose mu kanya nta guhe ijambo umwishure reka twumvirize Mboni mu nywanyi radio ijwi ry'America mwiriwe neza Mboni
allo
mwiriwe neza
nitwa Baru sinitwa Mboni
Baru
Baru
Egume duga kwijambo
jiki wazo nashaka kubaza abo batumire mbanje ko baramutsa
emiriwe neza ndakumva
wazo nashaka kubabaza na narumvise de kera ko bavuga yuko nk'umwami kugira atware yaba yavukanye imbuto hama none mwiki gihe hoba hariho abo mwabo baganwa hari habavukanye imbuto baba bahari bangahe hanyuma ikibazo kigira kabiri nashaka kumubaza mwiki gihe ni iyihe ntererano yoha abarundi mwiki gihe abarundi bari n'izi ngorane
Aline ndagusabe wishore ico kibazo c'imbuto hanyuma uce wishura n'umushyira nta defense uko avyifuje
ni bata yuko uno musi turatsineza eko bapfungu umwana yavukana imbuto mugabo ni imvugo kuvuga ko yavukana imbuto nta muntu yavukana imbuto abana bose bavuka cokin niko ndimubwira ko hari uwo yoba bari baragenye ngira ngo akivuka baravuga ati uyu ni wazoba umwami akaca kuva ubwo aregwa ushika igihe azogera gutwara mugabo n'ubwo rusa bavuga ko yavutse afumba si ikintu na kimwe ikindi nashatse kwishura mbere ni uko hari defense yagumye mvuga ngo turatinya ngo tukanga kuvuga kwa moko abaho nibaza ko sinzi ko yumvire ko hari ibyo nabanavuze mbwa si ibyo navuze amoko ariho imiryango iriho icyo navuze ni uko ata bwoko butwara cyangwa umuryango utwara hatwara umuntu icyo kintu nicyo cyose nashaka twumvikane ko neza amoko ariho nyine ariho kandi azokwama kandi nta kibi kirimo nta bwoko bwiza nta bwoko bubi kiri abantu kuri ino si dusi ubwoko butandukanye icyo navuze gusa ni uko mu gihugu mu Burundi hatwara umurundi mugabo ntihazotwara ubwoko afite kuko twaramaze kubona ubwoko bwose twarabonye ko uza twaza ubwoko bwonyine aca yibagira no gukorera ibindi byose yari yaremeye abarundi ubwo bwoko si bwo butwara turakeneye rero abashinga ntahe n'abakenyezi bose baje gukorera igihugu ayo moko tuzoyakirwa bitewe ko n'abarundi bose icyo tuzoraba n'icyo batumariye n'icyo batwemereye ko bagishishije
igome idefense namwe mukanya gatoye cyane gose mu gice mwishuye kubyashikirijwe n'umushinga ntahe mukanya umunyanyu radio ijwi ry'Amerika cyane cyane kubyerekeye abavukana imbuto eka n'intererano abaganwa botanga mukanya gatoye cyane amasegonda 30
igome ishimo mwishura kuri ico niko abagwanije intwaro y'ubwami ariko babivuga ivyo rero ni ibintu bya kera ngira n'ivyo kuri zoba byarabaye nko kuri intare rushatsi niko nibaza mugabo kuva kuri intare rugamba mu 1800 ibyo bintu nta byari bikiriho intare rugamba yavyaye bambivyaye babirori n'abandi ibyo bintu nta byari bikiriho urumva rero kuri icyo kibazo nibaza yuko ibyo nsubiye kuvuga akahise kurundi kigishijwe nabi abantu ntibavyumva kumwe abakuze bavyumva ukwabo abato bakavyumva ukwabo iyo aho niho hari ingorane ikindi naco novuga kuvyerekeye iby'ubwoko ndasubiye ndababwiye ibintu by'ubwoko si byiza ko tubishyira imbere mugabo nsubiye kuvuga yuko twaraguye mu mutego arusha yagiyemo abahutu n'abatutsi nibo bavuzwe uno munsi murazi yacu muvyirengagiza murazi hariho kota hariho kota y'abahutu n'abatutsi murazi imigambwe bakubwira ati ni mushiramwe abatutsi bangana gutya abahutu bangana gutya muri parlema kubwira ati shira abahutu n'abatutsi no mu gisirikare gutya none ivyo nije ndiko ndabivuga ubwo bwoko nimwumva ko buvugwa ivyo rero twebwe twavuga tuti ivyo bintu ntivyari bikwiye kuba nivyaba bitegezwe kuba niba yavuge rero bose uravyumva nibareke kuvuga yuko abaganwa bitwa abatutsi cyangwa abahutu izo bintu aho niwo mpagaze cyane cyane umuganwa si umuhutu kandi si umututsi
yego mushyira hi Pascal muri Veneza namwe muri ngaho muri wanyu radio ijwi ry'Amerika
koze kuri ijambo
yego duga ku ijambo
ubandire ntambwe kuramutse abatumire mwatumiye
yego
yego jewe nari fise nk'utubazo tubiri hamwe n'ingirana n'uwo cyane
bandanya
allo
bandanya
yego ikibazo cyambere na Grand Badre mu Burundi ubwami bwarabayeho kandi bwatwaye igihe kitari gito kandi ibibazo byabayeho kuva n'icyo gihe kandi ibibazo bikomeye ngira mbaze defense azobaza amakuru y'umwami Gisabo sibe yarategeza kuba umwami icyo kibazo nashaka kumubwira agende abaze abakurambere bazomubwira iby'ukuri wategeza kuba umwami ariko byose byabereye mu bantu mubashinga ntahe baba bari kigenda cy'umwami rero ngarutse kuri Arusha ni vuba hariho JDF na JCT hari umugambwe witwa TRP wari userukiye naho yavuze yuko ujya wabitwara atari umuganwa ariko yaserukira abagani rero mu Burundi kibazo kiriho ndumva icyo yipfuza yipfuza ko nabo baje muri kota kandi nivyo n'uburenganzira bwabo nibemegwa muri inama nshingamateka mu babasikiranganje ikibazo cy'u Burundi kihagaze ku buzima bw'abarundi uko abarundi babayeho hari amakosa badashaka gukorerako hariho ibintu badashaka gukorera kugira ngo abarundi bagire amahoro bajye bisanzure bumve yuko ari igihugu cy'amatanu hose hakabaho kurenganya abantu kuba nk'abantu mengo n'abanyamahanga mu gihugu cyabo ntibaronse ubuzi kandi nari umugaragara mu gukora ibibazo ibyo nibyo bibazo bikomeye nyamukuru ahubwo ibyo bintu by'ubwoko nibyo biri ubwoko buriho ariko si ibyo bikenewe ahubwo ni ibiryo ukuntu bashobora gutunga igihugu neza ikabamo transparence mu gutanga ubuzi mu buzi bwose bushoboka atari ukwicisha abantu amajyambo murakoze
igome idefense idefense murashaka kumwishura cyane cyane ku ntware yavuze ya gisabo eka nico kibazo ko mu Burundi kibazo camuko atari cyo gihambaye cyane gose ahubwo ibihambaye ari uko umurundi wese ukumva ta munyamahanga mu gihugu cyo
igome mu camake nkizo zerekeye ubuzinge n'umwami yatorwa n'ingene yuko gisabo yatariwe cyane kivyo si uwa mbere no kuri mwambutsa byarabaye urumva ibyo sinitwo birandira ko kuko akarono muha kuconzi kuvyerekeye gisabo nuko mukuru we yitwa twarereye twarereye urumva yari umuhungu wa Ntare Rugamba hanyuma arahakana yuko mwene wabo mutoya wiwe mwezi gisabo gisabo aba umwami hanyuma abo baba harabi ingorane abavukana barasubiranamo ariko twarereye bamwe barahunga baraja muri Tanzania abandi barahindura ubwoko baguma ngaho mu Burundi icyo gituma burya ikintu je nubabwira ngaha gitoya nuko mu Burundi nta bwoko buriho mu bisanzwe hari imiryango kuko ubwoko bushobora kuhisha mu bundi bwoko ntibubari ubwoko bo icyo ni cyane icyo ngiye kuri bizarusha Arusha navyo Arusha byabaye mu bihumbi bibiri umugambwe wa Perepe muguma muvuga wabaye fonde muri 92 je muri icyo gihe naba muri Arabie Saoudite Hitimana agitangura umugambwe yarabincishije ko asanze mu mahanga ndamubwira nti ni byiza ndanacishamo ndanamubwira nti ni byiza kugarukana izina ry'abaganwa mugabo muri mu 93 muri ibuka neza uyo yaramubujije kuvuga yuko uwo mugambwe iyo Perpe yitwa Parti Royaliste parlementaire ikintu nk'icyo hanyuma mu matora yo 93 bamuhaye kondisiyo y'uko umugambwe awuhindura ntiwitwe umugambwe uharanira ubwami aca wita Parti pour le rassemblement du peuple urabyumva muri icyo gihe rero uwo mugambwe ntiwari ugiharanira ubwami gushika mu 2000 aho baja mu masezerano mu biganiro bya Arusha aho rero bifisire ntiyari kora aserukira abaganwa urumva nje nkavuga yuko atamugano yari ahari ivyo rero jewe nibaza yuko ibi bintu by'ubwoko nibyaba ari cyo kintu twoshimbere
iki kibazo cyo bwoko nko mubivuze ni ikibazo
ni twicare hamwe twese urabyumva twicare hamwe twese
yego
abaganwa twicare hamwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa twicare hamwe twese tuvuge tuti izo bintu by'amakota muri parlement mu gisirikare mu hehe byo kuvuga abatutsi n'abahutu tubireke tubitwa abarundi
aline mbero yego me
aho rero jiwe novuga nti amatsaba bya amavuta turike kuvuga ubwoko tuvuge ko turabarundi
aline idafonse ashikije kibazo gihambaye cyane ngose cy'amakota mu gisirikare muri leta abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya icyo se kibazo gihambaye cyane ngose mu bihugu bishora kuba biko biratera imbere ikindi kibazo avuze nuko ikibazo cyo bwoko mu Burundi kitahari kuko ubwoko bumaze kwisha mu wundi atabwoko burimwo aho muvuga kwiki aline mu kanya gato cyane ngose turafise akanya ka dusiganye sekenshi turafise n'abanywanyi radio y'Amerika barindiri
ego bon ifite ubwoko urumva the force agenda tele imbere ndamwumva kuko
oya niko nabye ndabyumva byose aline
ego ndotire kandi nibyiza ife nibyo prema je tamo arusha ibyo sama kote yazanye no mu bindi bihugu no ngaha buraya mu iyo bagize ibintu cy'amakota aba ari ugufasha ko abantu batera imbere bagende batera imbere mugabo bitera bizimangana mugabo mu gutangura kugira abantu bumve icyo ciyumvire urashira ha makosa Arusha rero ntiwovuga ngo yagize amakosa yego arusha yatumye Burundi dusura tugatekana yari yaduhaye umwanya wo kubona makosa twamye dukora dukorera ku bwoko nyene kugira yaradukanuje iratwereka terega ubwo bwoko muguma mu kwanira iyo siyo ngorane mufise ahubwo nimwicare murondera ingorane mufise zari tufise ingorane y'abadutwara yo kuturonderera ikiduteza imbere akazi ko gukora mu Burundi karimo dukeneye abo inzira umurundi wese akaza agashobora gukora tukitunga abarundi bose ntituzoherera muri leta canke mu gisoda naho ushaka amakota na gute tuzoguma tuzoguma dusubira namwe kuko nta bibanza bikuriye muri leta icyo dukeneye ntabiriho dukeneye gutera imbere tugateza imbere igihugu umuntu wese ahari agashobora kuhakorera agatera imbere atarinze kuguma aza gusaba ngo bamuhe ikibanza cya hariya ari mu gisoda cyangwa ari hehe ikindi kintu urafite umubwira muranyuma ibyo ni iby'ukuri ntibikomeye kandi uno munsi aho tugeze niho tugeze naho yavuze ngo Abarundi ngo Burundi ngo Abahutu n'Abatutsi bari uno munsi aho bigeze arabona neza ko byahindutse uno munsi abariko barwana bariko bagwana bavuga ati twese kandi n'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa ni bose hamwe
mukanya ndabahakanya musozere ariko nashaka mpi Karyo Alain nawe nyene agire icashikirije ya afite ikibazo cyangwa icyumviro Alain dusigaranye kandi gatoyi cyane rwose urihuta hariho n'undi arindiriye Alain mwiriwe neza
mwiriwe cyane
tuga ku ijambo vuba
ne munyumva
duga ku ijambo mwiriwe neza duga ku ijambo
ego jewe mfite tubazo tubiri duto duto mu Burundi iyo turi mu bihe by'ukurondezicaro bya politike niho ibyo bintu by'ubwoko bice bigwirirana cyane ukumva ngo abahutu ngo abatutsi ngo abatwa ngo abaganwa hariho n'abandi bigeze kwita bagina nagomba rero kubaza igituma ibyo bintu bice bikomera muri ibyo bihe kubera n'ubu n'ibyo bihe turimo byo guhanaruganira ibyicaro bya politike nkace nongera nkabaza akabazo kagira kabiri kubera iki abaganwa bataboneka cyane mu gihugu tutababona tutabumva mugana abo nyene hageze ibyo bihe bya politike bashavuga ko bakenewe byicaro murakoze cyane
urakoze yarandeka duhe ijambo kandi Bonitha barankanira nawe nyene ashikiriza ikibazo kironkira inyishu cyo kimenizo n'ibibazo byabajijwe n'umushinga ntayara Bonitha mwiriwe neza
mwiriwe
mushikiriza ikibazo cyane uvuga na vuba icyumviro ikibazo
cyobena kwari kugushikira mu kenzo cyacu y'idefense
yego duga kwijambo turakumva
yego bremo nagomba ndigurya amoko mu Burundi abundi bashyize kibazo
duga kwijambo baze kibazo ushikiriza icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose turakumva
nashyize icyumviro yo amoko mu Burundi atahari cyabatuma kubera n'Uburundi batera imbere burya ikibazo cy'amoko cyari gitaza aho yaba amoko yo jamwe ka ariko ni cyumvira kugira twubaka igihugu cyacu kigatera imbere cya cyumvira cyane
ego mede i defense de Catherine Jambo umushyira hehe Bonitha avuze ko ikibazo cyamo ko nkuko mayivuze arabashimiye cyane rwose ko atari cyo kibazo nyakuri ariko hariho kandi na Alain yavuze ibibazo bihambaye cyane rwose avuga ko abaganwa bataboneka mu Burundi ariko hageze ibintu by'ibibanza bacaboneka akaba yavuze kandi kuvyerekeye kurondera ibyicaro mwamwumvise hari ico mwishura kibazo yashikirije
ego urumva nibaza yuko yavuze ibintu bihushanye kuri we nyene urumva mu gihe bataboneka hanyuma wundi mwanya bakaboneka urumva si nabyumvise neza mugabo icyo numubwira nuko jewe n'abandi tuvukana icyo kibazo mu kugishyira imbere nuko tubona neza yuko ikibazo cy'abaganwa ari ikibazo cega abarundi bose so kuvuga ngo nuko ari umuganwa avuze ingorane ziwe abandi barundi baca babona ngo zijya n'ingorane z'umuganwa aho niho twihendera niho twari dukwiye kubona abarundi yuko tuvukana tukavuga umuhutu agize ingorane abatutsi n'abaganwa bakaja hamwe bati reka dutorize ingorane mugabo rero iki kibazo kugitererana abaganwa bakavuga ngo abaganwa ni turi abantu tuje tuva hanze dusanze turi mu gihugu urabyumva nituriko turaza gutera igihugu dusanze tupingaho turi bene wanyu tuvuga ururimi rumwe dusanga imico ibyo byose nico gituma nako ndavuga ni mu bisanzwe twaratawe mu mutego tutazovamo nabo badukoronije hanyuma turabibandanya ibyo bintu by'ubwoko ico kibazo cy'ubwoko nticari kibazo cy'ukuri mugabo jewe n'ubunda bisubiriye mu gihe hakoreshejwe ubwoko kugira ingorane z'igihugu zitoregwe inyishu ni hakoreshwe ubwoko bwose
aho niho mpagaze
yego me arinda
umuntu ni umwe munsi umuganwa abaye ministre canke abaye mushinga amateka canke abaye iki na mube kuri ico giticiwe nkuko amakota ariho mugabo rero je si ico saho mpagaze si ibintu vyuguza gusangira ibiti byo kugira amagaburanya nkuko wabivuga jewe mvuga nti nibaduhe ijambo guhabwa ijambo umuntu agira ica vuze nk'umuganwa avuga ati jewe nanje aho mpagaze na ibyo biganiro wa mabwo bavuga ngo ni by'abarundi bose si by'abarundi bose ko hari abakumiriwe
abaganiro akanya karatujanye ari namwe ndabahe ijambo cyane cyane mubwe ko hariho Alain yashikirije ivyumviro biko me cyane gose yavuga ko abaganwa bataboneka ariko hageze ko abaganwa bataboneka cyane gose ariko hageze kugabura ibiti hageze ivyo ibiti bakaca baboneka hariho na Bonifia yashimye cyane gose avuga ko ikibazo mwavuze ko cy'ubwoko atari cyo kibazo kiraje cyatezwe kuraze ishinga abarundi nkuko bimeze ikibazo ari ubutwa ntware mbi n'ibindi bintu maja make cyane gose Aline
yego ukambere ku yavuze ati hageze cyane cyora niho cyo ngo baboneka niho ntuna bumva ibyo n'ibintu ibintu by'amakota biragoye kubera umuntu wese urumva ko yashatse kuvuga ati baje kubera hari icyo baje kurondera abo baje mugabo nk'uko Eve Force yavuze kuva kare yatanguye kuvuga ati sindaba representa yaje kuvuga ikibazo cy'abaganwa mugabo ntiyavuze ko bamutumye niko navuga igihe biratangaje nibyo ingorane zose ziza
ndabona Aline akanya kariko karatujana cyane rwose ibibazo mwashikirije n'ibibazo bihambaye cyane rwose
igikomeye abatutumva araba abo tutumva bose imbere
murakoze cyane rwose Aline akanya katujanye ndashaka kubashimira cyane rwose ndashimiye kandi na Defense turashimiye cyane rwose n'abantu bose badutelefonye bakaduha ibyimviro byabo turashimiye na engineer Peter Handley eka na Elvin adufashe kugiranya ibiganiro by'umunsi murakoze mwese.